mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri uno wa mbere hano i Washington DC. Muri kumwe na Joy Diane nina hazwenge kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwa hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, reka tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Abana batatu b'abanyeshuri barafuye inyuma yaho habaye kunyuruza abanyeshuri 94 hamwe n'abigisha 8 muri indwi iheze mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Igisirikare cavuze ko kimaze kurokora abigisha batatu hamwe n'abanyeshuri 8 kandi ko cishe umwe muri abo babanyuruje. Abanyeshuri babiri b'abakobwa hamwe n'umuhungu umwe niho batowe ibiziga babiri babasanga ko ibikomere by'amasasu ku maguru nk'uko Mustafa Yusuf umuyobozi mukuru w'amashuri yo mu gisagara cya Birnin Yauri muri leta ya Kebbi iri mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yabivuze. Igisirikare cyavuze ko abo cyise abasuma bakoresheje telefone y'umwe mu banyeshuri baterefona ababyeyi babo babasaba imiliyoni 60 z'ama naira n'amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu angana ibihumbi 146 340 by'amadolari kugira babarekure. Inyuma y'iminsi mike Tanzania itangaje ko yifuza kwiyunga n'umugambi w'isi COVAX wo gufashisha incanco za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Leta ya Tanzania yaragabishije abanyagihugu kuwo mugera wongeye kugwirirana. Yategetse gufata ingingo zishoboka zo kwirinda hamwe no guhimiriza abanyagihugu kwambara udufukamunwa. Umuyobozi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe igisata cyo gukinga indwara Leonard Subi ku munsi wa gatandatu yasabye abenegihugu bose kudasuzugura COVID-19. Kaminuza Johns Hopkins ya muri Amerika ikurikiranira hafi ibyo mugera ku munsi ivuga ko Tanzania ifise abantu 509 bamaze kuwandura barimo 21 wahitanye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Claudette cyabaye intandaro y'urupfu rw'abantu 12 muri leta ya Alabama igihe cyari ko kiratongora kibomora n'amazu mu bumanuka bushira ubuseruko bwa leta z'umwe za Amerika. Umukuru wa komine ya Butler mu gisagara cya Wino Gallock yavuze ko abantu 10 barimo abana 9 bafiriye mu isanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Greenville cyahuje imodokari 15 zasekanye kubera icyo gihuhusi cy'imvura. Igihuhusi Claudette cyitezwe kandi kuri wa mbere mu buseruko bwa leta ya Carolina y'uburaruko nk'uko ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe cyagabishije. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe n'intumwa yiwe mu biganiro by'amahoro n'abatalibani Abdullah bategekanya kugendera leta z'umwe za Amerika ku munsi wa gatanu kubonana na perezida Joe Biden. Uyu mubonano amaso mu yandi hagati y'abo bategetsi uzobaye imbere y'itahuka rya nyuma ry'abasirikare ba Amerika n'aba OTAN bagasigaye muri Afghanistan imbere y'itariki ntarengwa ya 11 y'ukwezi kw'icyenda bahawe. Tukira muri Amerika, umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu Jake Sullivan ejo ku munsi w'Imana yavuze ko naho Ibrahim Raisi ariwe yatowe kuba perezida mushasha wa Iran inyingo zerekeye gusubira mu masezerano ya nikleyere zibandanya zifatwa n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Ibrahim Raisi azosubira perezida Hassan Rouhani mu ndwi 6 ziri imbere, ariko Sullivan yabwiye televiziyo muri Amerika ABC News ejo ku Imana ko ibi atacu bihindura igikuru ari uko ubutegetsi bwose bwa Irani bwaba bwiteguye gushitsa icyo bwiyemeje kugira icyo gihugu gihagarike umugambi wacyo wo guhingura ibigwanisho by'ubumara bwa nikleyeri.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye kawuheje kudushikiriza haya nayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika Isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u Rwanda havuga ikibazo cy'imiryango ifise abana bagendana ubumuga ikabihakana itabihakanye naho ikabata
umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje n'uko wa gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari wese akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye n'umwana natoraguye ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa ijana ku ijana.
Uyu ni Eric Nkurunziza ajeje imibereho myiza ku bitaro bivura abagendana ubumuga n'ibitaro bya Rilima biri mu karere ka Bugesera muri Tanzania. Muri make abarundi bahahungiye bakomeje kuvuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke. Amakuru se duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ibiharuro biheruka gushirwa habona n'inama nkuru y'igihugu y'abagendana ubumuga mu Rwanda vyerekana ko muri ico gihugu hari abagendana ubumuga bagera ku 400,000. Inama ivuga ko abaharuwe ari abakuze gusa kugeza ubu abana bavukana ubumuga ibitigiri byabo ntibizwi ariko ico bikoze hari imiryango imwe n'imwe ikibakumira rimwe na rimwe ikanabata. Ibitaro bivura abafise ubumuga vya Rilima mu karere ka Bugesera mugenzi wacu Assumpta Kabuye yagendeye bivuga ko vyahagurukiye iki kibazo.
Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima ni usanga ibyo bitaro byakira abana bafite ubumuga bunyuranye ariko abahiganje n'abavukanye ubumuga bw'ingingo. Ni kenshi usanga hari imiryango itita ku bana babavukanye ubumuga abatabataye bakabaheza mu nzu. Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe na Eric Nkurunziza umukozi ushinzwe imibereho myiza muri iryo vuriro bugaragaza ko hari imiryango igiheza umwana wavukanye ubumuga.
Umwana nkuriya urimo kugenda umukobwa w'imyaka 16 ariko ikibazo cy'ibirenge iwabo nyine baramufata baramujugunya cyangwa nyine iwabo baramufashe baramujugunye ari iyo ngiyo ariko nyine yabona abagera neza bakaza bakamuvuza. Abandi imiryango usanga hita itererana umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje n'uko wa gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari wese akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye n'umwana natoraguye ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa ijana ku ijana.
Ibi bitaro bigiye kumara imyaka isaga 20 bivura indwara zigendanye n'ingingo zaba iz'umuntu yavukanye cyangwa ibyizanye nyuma. Muganga uyobora ibyo bitaro Albert Nzayisenga yemeza ko abarwayi babasha kubageraho bagerageza kubaha ubuvuzi butuma bongera gusubira mu buzima busanzwe.
Kwebwe tubona hari akamaro kanini cyagize kuko abo bana bamugaye akenshi abantu babata cyangwa se ntibabitaho ko bavuga bati aba bana ntabwo bafite ubushobozi bwo kwifasha buryo umwana gukura neza cyangwa se kugira ngo abantu bamwakire nuko babona afite imikurire isobanutse. Iyo umwana natari gukura neza abantu bagenda bacika intege mu kumwitaho. Ibyo dukora bituma umwana niba atashoboraga kugenda niba atashoboraga kwikura aho ari dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire ubushobozi tumuha dukurikije imyitozo tumukoresha cyangwa se n'ubuvuzi tumuha bufatanye bukomatanye ku buryo ashobora kuba yakwideplace ku buryo ashobora kuba yakwigaburira.
Abana bavurirwa muri iki kigo cya Rilima baganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko babaga mu buzima bubakomereye bataratangira kuvurwa.
Naje hano ngwaye uburwayi bw'amavi, amavi yagiye agenda ahengama.
Navutse akaguru karahengamye gutya.
Bakagusiga mu nzu, ntibabashe kujyamwe n'abandi bana. Hari bamwe bafatwa nabi bakababuza kujyamwe n'abandi bana.
Naravunitse, bibana gutyo baramvuye. Nirangije nyine ubwo ngubwo barambwira ngo ni gutya ariko nyine naracumbagiraga. Ubu babara kandi n'abandi bana baraguseka.
Ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira ukagenda neza?
Icyaraje. kuko nk'ubugereranyije n'amaguru ntabwo yareshaga.
Kugeza ubu nubwo hari ahakigaragara ababyeyi bahisha abana babo mu gihe bavukanye ubumuga, iri vuriro rya Rilima rivuga ko iyi mibare igenda igabanuka bitewe n'uko umwana wese uvutse ubuyobozi buhita bumumenya bukamukurikirana. Umubyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika ufite umwana wavukanye ubumuga yatangaje ko yazanye umwana we kumuvuza abibwiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamusanze iwe mu rugo.
Hari abantu bashinzwe gutambagira mu kagari bagenda bareba abana bahuye n'ubumuga nyine bakatwandika. Amaguru yararebanaga, barambwiye ngo nibamara kumushyiraho amasima bazamudukuye tujye kutumwandikira mu rugo. Barakwinuba nyine bakakwita ko wabyaye ikimara, ukabona abantu batakwitayeho neza kubera ko utabyaye umwana umeze nk'abandi.
Muganga Ruberi ndetse na Bwana Nkuru Nziza wita kuri aba bana umunsi ku munsi bumvikanisha ko umwana waje ufite ikibazo cy'ingingo iyo bamaze kumugorora yongera kwemerwa mu muryango.
Hari umubyeyi usiga umwana nk'aha ngaha yagaruka kumureba ukabona kuri we biratangaje, bimuteye igishyika, ntiyumve ko umwana we yari yifitemo ubwo bushobozi bwo kubigeraho.
Ikigaragara cyo iyo bamaze kubona hari aho umwana ageze, atangiye guhaguruka, atangiye kugenda, arashobora kwiga, arashobora gukurikira nk'abandi, ukabona nyine uyu mwana bamukunze kubera ko yamaze kugira ahagera cyangwa se yamaze kugira ikintu ageraho n'ubwe ashobora kwifasha mu buryo busanzwe.
Ibi bitaro bya Rilima ni bya Kiliziya Gatulika Arikidiyoseze ya Kigali. Kugeza ubu aba bana bavurirwa muri ibi bitaro bose barihirwa n'imishinga kuko biba bigoye ko umubyeyi yabona ubushobozi bwo kumuvuza kugeza igihe akize. Mituelle de Sante ntirabasha gukorana n'ibi bitaro. Dr. Ruben Nzayisenga utangarije Ijwi rya Amerika ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo begere Mituelle de Sante nayo izabashe kuzavuza abarwayi baza bagana ibi bitaro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu bitaro bya Rilima mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Asumta Kaboyi, urakoze. Ejo ku munsi wa Munga Makungu yarahimbaje umunsi wahariwe impunzi, icegeranyo ca nyuma c'ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR mu mfunyafunyo casohotse ku igenekerezo rya 31 kwezi kwa gatanu, kivuga ko Abarundi bakibarizwa mu buhungiro barenga 280,350. Abarundi barahanini makambi ari mu Rwanda, Uganda, Congo na Tanzania. Ico gihugu ca Tanzania akaba ari naco kirimwe ibitigiri vyinshi vy'abahunze imvururu zo mu 2015 zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu James Jovin yagendeye amakambi barimwo ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abarundi ahasanze bamugira ko ikibabangamiye cane ari umutekano wabo, bavuga ko udakingiwe ariko no gutahukanwa ku nguvu navyo nyene birabahangayikishije.
Imyaka itandatu irarumanye impunzi z'Abarundi zihungiye muri izo nkambi, ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo cy'umutekano, ariko niyo bahungiye naho bahasanze ibibazo nkamwe n'ibyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro. Mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Kibondo, abarenga 18 baricwa uko umwaka utashye bagirizwa ubwizi bwa nabi, ivya politike hamwe n'ubusuma, naho amakuru yabo adakunze gushyirwa habona. Abarenga 25 nabo baraburirwa irengero, abandi barenga 75 barafungwa mu gashoboro k'umwaka utashye bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi, bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye, ariko bakabura uko babigenza.
Nkubu reba imyaka ndinga handa afunze imyaka 6 nta munsi n'umwe ijoro ryijana atamuntu anyurura none bajahe baziriki n'amadeni bafise bwo kwishura ngo muhe Burundi ngo amahoro ariho ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje mu rugi wawe sibona umutekano kwawe ko ukwiye uri hariya hanze wamenye uri hano mu nzi wanje ndi mbandara ntaryamye urabimenya wubona mvyuka ngenda ntumenye ibiri mu nzu Burundi mutekano cyangwa kubwanje ntawuriho nkaro twerekana ko yuwe nayishyiraho ko tugowe haturagowe n'igikora igikorwa ahubwo mbere ariko kugira vuba benshi imitima yaratuntuye aho turagowe
bisanzwe umutekano kwere umutekano wacu ntibifashe neza imyaka itanu heze hafi itandatu kwere umutekano wagiragiri kwagira ahungabana abantu benshi baranyurujwe ijoro abandi baricwa amasasu akavuga mu ijoro ibyo birazwi tukaja gupaka imfungwa bamwe bagaterwa makirimo je n'ibyo birazwi
hakaba rero n'ikindi kintu cahabaye gushika n'isaha kikibandanya gutogwa ijoro kubagabo bagatogwa ijoro batwagwa bagatwagwa gufungwa kandi iryo fungwa ntirimenyekane wamara kutohoza ukaza wumva ngo basubije mu gihe gucuhurundi ngo niyo bafungiwe hari imiryango myinshi cyane rero aha ifumbereje urumva nk'ito ni ibazo cyane twagiye turahura nacyo mu myaka hafi itandatu tumaze mu buhungiro bwo ngaha muri Tanzania
mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuza amakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER gukemura ibibazo bizihambariye cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi
rero tubasaba kweri kimba twarahunze igihugu cyacu twahunze kubera atamutekano ukwiye uhari tubasaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro tubasaba bakareka kugira iki kwama baje kudufata ko twahunze umutekano muke uri mu gihugu cyacu twaturazi neza umutekano mu gihugu cyacu kutarasubirana nk'uko byamye hambere je nuvuga ati ku bantu bahunguka si ku bugombe bwabo ahubwo ni guhunga kwa kabiri
none rero dusaba nk'impunzi nukuri turasaba ko ariko twakurikiranirwa ubuzima bw'iwacu tukakurikiranirwa umutekano kweri tukaronka umutekano ukwiye ariko aho bigeze ntitwumva ko tuzaba turonka umutekano mu gihe tuzobandanye twicaye ngaha Induta heraba aho buherutse raba aha Nyarugusu akajagari kahabaye kahabaye mu ndwi heze gushika n'isaha nta mutekano na mutoyi nabo nyene bafise hariya Nyarugusu mugasanga barundi tuguma ku kazi koko kwitwa abantu babagize banabi kanatwe atanabi ni mu dufise
mu mwaka w'ibihumbi 2018 leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusangi yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo naho muri 2019 yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishyire mu ngiro ibyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze
kupotea kwa wakimbizi katika mazingira ya kutatanisha ili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi
Chambere ni kibazo cy'umutekano hari ababurirwa irengero iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wose hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo akora amabi hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugo ico kibazo ndagisigiye buramatari azogikora Kubijanye n'ubusuma ndemera yuko icyo kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu
lazima nikiri kwamba katika kambi ya Nyarugusu katika kambi ya Nduta katika kambi ya Mtendeli matukio ya ujambazi yapo
Impunzi z'abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 naho biruko benshi bavuga yuko bataha ku bw'amabi bahura nayo mu nkambi mu bitigiri dukura ser abarundi bamaze gutaha barenga ibihumbi 80 mu gihe abasigaye barenga gato ibihumbi 150 uretse abarundi abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania na banyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu ibitigiri bitangwa na ser byemeza ko barenga ibihumbi 70 kuva mu nkambi Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
James Jovin urakoze tuve muri Tanzania twerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bivuye ku kiza cha COVID-19 umunsi ntiwahimbaje nkuko vyahora bigenda naho biruka ariko bamwe mu barundi bahungiye nko mu kambi ya Rusenda bishimiye ko ari umunsi wabasanze barashoboye guteza imbere uburovyi mu kibano cabakiriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo niwe yabagendeye
ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi ya Rusenda usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bari kuroba abandi nabo bari gupakurura imboga mu gihe abandi nabo bari gucuruza ndetse no gutekera abarobyi bigira imana Dieudonné ni impunzi yo muri inkambi akorora uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika avuga yuko kuva inkambi ya Rusenda yubakiye mu mwaka w'2015 yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka itandatu ishize
kubwo umuvuma y'ikambi dufise intuze y'abaranguzi b'imboga bavuye buvira dufise abantu zeye bavaye za Bukavu dufise egome urabona n'amaboti ubagerera ngaha azana ibyasara nta munsi numwe byo byari bwabe nga ariko kubwe nkambi hariho muvumi dasanzwe ba mbere bagwaza ubona umumama azanye ubufunga hakuruzi na ukuyindagara mutanganika mugakaba manake aho wabuguzuguriwe wabuguriwe zondagara na ukabacho profit akayagafu kugira ngo kagirene kagufase nawe kuko ntwacuhomberamwe byose ntwacuzisesa ku musozi niko kugura imboga kwari gusanze kuhari ubu hari ipe byisi gose birarenga nkizana mikwabiri kiraroba maheri yapo numuvumu dasanzwe kandi na maheri yapo ariko araba ariko ranaronka nabagurira izo mboga
aha ku kiyaga cya Tanganyika ku kivuko cya Rusenda kandi usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zidakora umurimo w'uburobyi hari zikora imirimo y'ubucuruzi kugira ngo zibone amafaranga yo kugurira abantu ibifungurwa mu gishiramwe rya pa muri bajyatinze guhiza impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa Diane Ntirampeba Narusi barihuta bacuruza indagara ku kiyaga cya Tanganyika
turacuruza indagara turacuruza amabenye turacuruza nyene ibintu byinshi ngaha urabona ko hariho ubuyi hariho ivyema ivyo nivyo turonka nyene nkako gataye kacu gato gato tuza tudandaza ngaha ku Tanganyika turose harige tudandaza ku Tanganyika bidaheze tukabitwara mu nkambi tukadandarizayo
eka yaradufashije plage cyane twebwe nk'abarefije kuko tuje kwirondereye tube batwizigiye ivyo byo gupokera twari kuba twarapfuye kuko turamanuka twaza twifite ibihumbi bya 50 kirangurira indagara bumba yawe indagara baronka ku ibihumbi 3 kongereza irasyo
Kisalama Timote batazira Kinshasa n'umuturage w'umukongomani wo mu Rusenda ashimangira ko kuva inkambi y'abarundi yubakiye mu mwaka w'2015 hari cyo yahinduwe mu mibereho yabo n'impunzi
inkambi yacu ndi kabisa ubuzima bw'abantu mu Rusenda kabisa n'abana bacu n'abagore n'abagabo n'imisore n'abakobwa bose bamaze kugwa neza mugabo kubaronka amahera kubera inkambi twahawe aho ngwatu mu Rusenda kubera inkambi twaye mwivire ikambi azoshije kwanza abagore bacu bazakunye kudandaza kubera inkambi icakabiri abari bazuko barahinga bagusha ubupfu senti ibishimbo akabemba indagara ko barurisha buri munsi
umuyobozi wa grupo mwe barara noro wilonja Juma nawe yemeza yuko inkambi ya Rusenda yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere mu Rusenda kuko mbere yuko inkambi yubakwa mu Rusenda hari ibipe by'uburobyi bitarenze 5 ariko kuri ubu hari ibipe by'uburobyi bigera kuri 80 by'abakongomani abarundi ndetse n'iby'impunzi z'abarundi vera singabo kubgara dijwi rya Amerika muri Rusenda mutarakivuye
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dutandukira makuru avugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi aho imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe wahoze arongoye u Burundi Petero Nkurunziza yaraye imenyekanye iyo mirwi ni message ngozi na Flambeau du Centre iyo migwi ico yose huriye ko nuko iri mu ishure ryigisha umupira w'amaguru le message ryashinzwe n'umuhisi inkuru nziza mugenzi wacu Désiré Hatungimana abitugire kumuriri
igenekerezo rya 2026 za kuno kwezi ni imigwi ya Flambeau du Centre na message ngozi imigwi yose gukira ishure ry'umupira w'amaguru message ngozi ryashinzwe n'umuhisi Petero Nkuru nziza izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe oyahoze arongoye Burundi kugira iyo migwi ibishike ko umugwi wa message ngozi wari watsinze umugwi wa Musongati igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere mu rukino rugira kabiri iyo megwi mu gisagara cangwa zikibaranganije igitsindo kimwe ku kindi message ngozi ibona kurengana Flambeau du Centre nayo ikaba yarenganye muri zo nkino ikuye muri iyo higanwa umugwi wa Aigle Noir w'Imakamba umumenyereza wa Aigle Noir Aime Nzohabonayo amenyesha ko batarushijwe mu kibuga ahubwo babuza amahigwe nayo mundi ho umugwi wa Flambeau du Centre takinini wabasumbije
kuko twatango kino ntitwe twaterera gushama ingufu nyinshi bo binjye mu rukino babinjye n'ingufu nyinshi ore kudya mvuga ngo banagikaragasa vuga ko ari nibaza ko nkuko mabonye bitanze cyane guhera mu rukino gushika kumera mugabo twashye gutsinda nibaza ko no gushima nako twabuze amashansi kuko urabona ko mu guhera urukino rugitangura twagerageje kuba pressa iwabo twageye kubafata hafi urukino gose twageze imbere gora nitwashoye kuronka ishobora kwinjira ari byo vyare kuduha inguvu nibaza ko nicyo twabuze chance gusa
Oman Ntakagero amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega wewe arashimira abakenye b'ukuntu bitanze gushika baronse insinzi zo bashikana mu rukino rwa nyuma
nibaza ko twaje dukina turondera kurondera kandi insinzi no munsi kuko urabye abakenye bitanze gose kuko match ntiyari yoroshe kuko na Aigle Noir yaza ishaka igombo ryo twayitsinze muri match ane
Umba rero natwe twabaye kugobije gukina gose turitanga gushika amakira hera turashimira Imana kuko twashoboye kurengana.
Muri ugo rukino rwa nyuma Omana Ntakagero azotana mu mitwe n'umugwi wa Message bamaze gukina akatari gake mu higanwa no mu zindi nkino amenyesha yuko urukino rwa nyuma batarutegura nk'izindi atagiye gukora ibishoboka byose kugira barabe ko uno mwaka ico gikombe citiro mukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza cotaya mu ntara ya Gitega.
Oya tuzokwitegurira nkuko ari final. Tumaze gukina nabo kabiri muri championa. Match ari twarabatsinze match retour baradutsinda. Ama nibaza yuko final ya mari final tugiye kwitegura ama abakinyi kwabira ko bateza kwitanga. Kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma. Mugabo urumva umuntu wese yamaza gukina rondera ashike gukina. Nibaza ko ibyo byo kwitwara Imana ni ibizi. Mugabo icyonzi nazi yuko abakinyi bazokwitanga uko bashoboye kose kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma.
Muri basketball naho umugwi w'Urunani uno mwaka utabereye mwiza cyane mu nkino haba mu higanwa cy'u Burundi cyangwa mu higanwa cy'u Bujumbura wahinduye abagize uwo mugwi. Nkonyereza Aime akaba ari wagiye kurongora uwo mugwi w'Urunani. Uwo mugabo yigeze kuba umunyamabanga mukuru w'umugwi w'Urunani imyaka 9 yose. Muri ico gihe mbere umugwi w'Urunani ukaba aratwaye ibikombe by'u Burundi, uratwara n'ibikombe byo mu karere ka gatanu u Burundi buherereyemwo. Asaba abakunzi b'umugwi kumufata mu mugongo bakitegura guterura ibikombe byabi by'u Burundi eka n'ivyo mu karere.
Abakunzi b'Urunani twamagariye kwitegura tugiye ku kivi kuburyo dusubira gutwara ibikombe byose byose bishoboka mu Burundi.
Bizuruvugo Richard Patrick akaba ari wagiye gufata mu minwe uwo mugwi ukundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Desiré Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desiré rikucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda waje kutubwira ayavugwa mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Ejo wundi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatandatu ari nawo wanzirizo wa nyuma ku makipe umunani hatana igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Police FC yatsinze Espoir FC bitego 2-1 kuri stade y'u Bugesera. Nyuma y'umukino hakurikiyeho wa Bugesera FC na AS Kigali. AS Kigali yatsinze Bugesera FC igitego 1 ku busa, mu gihe ikipe ya APR FC yanyagiraga Marine FC urungana rw'ibitego 6 ku busa kuri stade Huye i Butare. Mu gihe hari bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda bakomeje guhuhwisa ko habayeho makana ki hagati ya APR FC na Marine FC kugira ngo APR FC irusheho kwanikira AS Kigali kumubare w'ibitego. Umutoza Yves Rwasamanzi wa Marine FC arasobanura intandaro yo gutsindwa nk'abadahari.
Twakinye championa igoye cyane, championa igoye cyane situke twakinaga match taruhuka. Twakinye match ebyiri zishize zari zikomeye cyane kina na Rayon Sports gukiza AS Kigali byari ngombwa ko turutse abakinyi bamwe dusubiramo abakinyi bashasha ndageze igihe bararuha, ariko nta kundi twagomba kubagerageza nabo bagakina kuko dufite undi mukino kwa kabiri nako turi ku expose group imwe ikine match zose byatugwe cyane kugira ngo tufate ritme ya match kandi ariko nta kundi no mukino ekipi yari yeje kuturusha mu gihe cy'imita twatsinzwe tugomba gutegura umukino ukurikiyeho.
Umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rutsiro FC na Rayon Sports warasubitswe kugeza ubu mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo imikino ihuza amakipe umunani yarahangana igikombe cya shampiyona irangire. Ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 16 mu mikino 6 ikabizigamye ibitego 14. Ikipe ya AS Kigali ni ya kabiri nayo ifite amanota 16 n'ibitego 10 izigamye. Police FC ikaza ya gatatu n'amanota 8. Ikipe ya kane ni Espoir FC ifite amanota 7, Rayon Sports ni ya gatanu n'amanota 5. Ku mwanya wa gatandatu hari Bugesera FC ifite amanota 4, Marine FC nayo ifite amanota 4 kazari ya 7. Ikipe ya 8 ni Rutsiro FC n'amanota 3. Kuri wa kabiri hazarara hamenyekanye ikipe izasimbiza igikombe hagati ya APR FC y'abasirikare b'u Rwanda na AS Kigali mu mujyi wa Kigali. Mu mikino itaganyijwe ku munsi w'ejo, Marine FC izahura na Bugesera FC, Rayon Sports ikazakina na Espoir FC. APR FC izahura na Rutsiro FC kuri stade Huye, mu gihe AS Kigali izabicakirana na Police FC kuri stade Muhanga. Umukino w'intoki wa volleyball ikinirwa ku mucanga uyu munsi kuwa mbere mu mujyi wa Agadir muri Maroc haratangira irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Muri iri rushanwa u Rwanda ruhagarariwe n'amakipe ane, abiri y'abakobwa n'andi abiri y'abahungu. Mu bakobwa amakipe y'u Rwanda agiye guseruka ni ikipe ya Valentine Munezero uri kumwe na Charlotte Nzayisenga, hakaza n'ikipe igizwe na Benita Mukandayisenga afatanyije na Seraphine Mukantambara. Amakipe y'abahungu ni ya Olivier Ntagengwa ufatanyije na Akumuntu Kavaro, hakaza n'ikipe igizwe na Veniste Gatsinzi hamwe na Fils Abanzi Ntwari. Tunyarukiye mu mukino wa basketball, u Rwanda rumaze guhabwa amahirwe yo kwakira irushanwa ruhuza ibihugu byo mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika mu gushaka itike yo kuzajya mu mikino ya Afrobasket mu bagore. Iryo rushanwa ryagombaga kubera mu Misiri kuva ku itariki ya gatanu kugeza ku ya cumi ukwezi gutaha kwa karindwi, ryimuriwe kuva ku itariki ya 12 kugeza ku ya 17 rikazabera muri Kigali Arena i Remera. Nubwo akarere ka gatanu kagizwe n'ibihugu 11, 6 nibyo bitegerejwe muri irushanwa, ni ukuvuga Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, Tanzania, Misiri n'u Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi ano duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twa tubafitiye muri kano gatondo ni ibiganiro vyari bimiremeshejwe na Joy Diane ni nahazwe dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire muri bo harimo Fasila GBU yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu masaha imbere.